Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Mwiriwe nchuti na mwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kaje mu makuru yo kuri uyu munsi wa mbere tugenekerezo rya 2019 mukaka rumwaka ni 2024 amakuru wateguriye tuyahera ku nkingo nkuru uzikurikira amarira niyo yari mu banyagihugu mu bice bitandukanye umukuru w'igihugu aho yagiye aracha kuri wa mbere akaba yaratahutse ubujumbura soze urugendo yaramazemo ukwezi mu gihugu hagati abanyagihugu bakaba bategetswe kugara ibikorwa byose bunanise po arusha bakaba batera ibyatsi nyifato y'umukuru w'igihugu bakabona ko ahubwo yatanguye imiyamamazo ishyirahamwe Parcem rivuga ko rirajwe ishinga n'ingene ikigwana Jesa kijeje kugura no kwegeranya umwimbu w'abanyagihugu kiriko kirakora akazi cishinze Parcem ikanegura ko cyane cyane ico kigo giteba kuriha umwimbu w'abanyagihugu muri Parcem bagatera kamo ikigwana Jesa kwikubita gashi bakakurikiza amasezerano bagiranye n'abanyagihugu Baratakamba kuroswa gashiruka ubutekabo abona abakozi bishiramwe ryo kuziganya no kugurana na wayizaho bavuga ko aheze amezi atandatu bataronka gashiruka ubutebe bemerewe bagasaba ko ico kibazo cotoregwa inyishu bwana bwangu kaze mwese midonido ni mukanye
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Nasuye kubaramutsa marirani menshi mu banyagihugu baho umukuru w'igihugu yagiye aracha kuri wa mbere akaba yaratabutse yavuye mu gihugu hagati aho yarikasozera urugendo yaramazemo ukwezi mu gihugu hagati abanyagihugu bavuga ko badatahura igituma kuja kuri umukuru w'igihugu ahaca riba itegeko kuri bose kugezaho imimo yose yahagarara akorera nako muri komine mukaza imonera kure abapolisi abajejwe intwaro bategeka abantu guhagarika ibyo bariko barakora byose idonido na Josephine Johnson Nzimana
iyo myidogo y'abanyagihugu yibonekeje nyuma yaho umugambwe Sende David dusohore itangazo ruhamagara abanywanyi bawo kuja kwa Evariste Ndayishimiye yatahutse avuye gihugu yaramazemo iminsi abanyagihugu bavuga ko kibabaje kandi kibateye agahinda nuko bajeze intwaro imbonera kure n'abapolisi bazindutse bugaza amabutike amaresora yaramaze no guteka eka n'ibindi banyine ivyo vyugawe bakaba basigaye bifumbereje ibintu kuri bo bitumvikana ngo mu gihe umukuru w'igihugu wenyine yama yivugira ko ivyo afungura n'ivyo akoresha byose biva mu vya ibiri yakuya ariko ngo no muso bakabuza abantu kuja mu mirimo yabo
angahumba kabakesh ifuko zuza kao abayitele zo tikibungayo abakora ubuzi butandukanye bisabwe mu cyumuri cyane bigenzi muri aziko abakoresha mu modoka ni benshi baze kwakwe abo se akazi kabo gahagaze kubera ngo umukuru w'igihugu none Jinda saba, nyenshi wa mkwiri huku. Ikiru kuri mba kiri mwa ntambara, mwa tangazi ntambara vikuru. Nune wichuriki kugira awanya jihugu bose, haitige kuyuko ura waza kukwakie. Umuha zita kukwakie, mungombe vio, itige kuyuko.
Icha watangaje kandi kurusha, nuku haraba jezu, nuku haraba avuze kuyucho kiko kwa kirenge, ugwego, gumugamge sende dev dede, ahogo kira umunya jihugu wese, baka mambere wana avuze kuta genda, atazoro onsku bindu bimge, bimge ngisukari, kugezaho batanga itegeko ko umukenyezi n'umwigeme wese bategereza kugenda bitwaje kwembe basasa kugera Evariste Ndayishimiye abihonyoreko aba banyagihugu akabona kwivya atanyungu nimwe bizanira igihugu bagasaba kwiyongendo yohagarara
ingendo z'umukuru w'igihugu wamazemo iminsi mu gihugu hagati kaba yabandanirije mu gisagara cha Bujumbura biboneka ko ariko arategura imitima y'abarundi kugira ngo abarundi basubire bamugirire icizere mu matora yo mu mwaka wa 2025 bisigurwa na Federico bambwiye inyumvira rongo y'unani sefor arusha agasigura ko Varisito Ndayishimiye ariko mu maso abanyagihugu kugira bibagire ibibazo bitari bike bibahanze kandi adafitiye inyishu akamanura guhagarika iyo nkinamico kuko abanyagihugu benshi bitaba amakoraniro yiwe ku nguvu kurikira
umukuru w'igihugu mu bisanzwe uravye politiki iri mu gihugu kare abanyagihugu ngende bameze ahantu hatagira umuyaga nkuba ahantu usanga nta gitoro gihari ngo abantu bashobore kwiyunguruza ntawo cyagenda gira ngo ibindi ngo ari ibintu biza gusubirira ivyo namba ndibaza ko politike yiwe ni politike isa yaheze kuko nta politike ushobora kugira mu gihugu ishimikiye ku butunzi udafise igitoro y'amahinguriro yawe atari ko arakora kubera ko hose ugenda ukura y'amafaranga uraba ingene worirenza abandi nabo bakura y'amafaranga bashira ku mifuko kandi ndawarimwo bagama make novuga nti mweni ibyo byo kuba musasira ibitenge bafise ibyati mu ntoke je nabibonye abantu bari na benshi ruguru ariko ne mu gifaransa bavuga bati faire pousser des fleurs sur un arbre sec ukuvuga wofata igiti cumye akakira ko amashurwe kugira abantu babone kumenga na mashurwe ari ku giti kandi atari ibyo yabo bahambiriye ko naha nico kimwe ibibazo ne byinshi mu gihugu kandi nta nyinshi abifitiye kuryanga birenze ku ruho rw'amazi abanyagihugu ababibona barungika amasanamu ngo hera aba perezida ngo hera mugenzi w'abakiri bata ngo hera hari ikintu kitabesha yari ikintu kitabesha ni agaciro k'ifaranga ry'u Burundi ndibuka neza mu kwezi kwindwi mu mwaka w'2007 ifaranga rya dolari ryangana n'igihumbi cy'amarundi uyu munsi tugeze ku bihumbi indwi urumva uribaza uti none ikuva ku gihumbi ukajya ku bihumbi indwi wumva ari inshuro zingana inshuro nyinshi rero umuntu akibaza ati none yoca avuga ngo abantu barimo baramwirukira ibyo byose naco bimaze nibaza ko ari ibintu ariko arakora kugira ngo ejo mu mwaka uza kuvuga hasigaye amezi make arimo arategura amatora araba ko abantu bo gutora ngo je navuga ngo umuntu ari rugana mbari ati CNDD-FDD n'ukuri itunzwe n'igitsure itunzwe n'ikiboko itunzwe n'ingovu ubundi nta mugambo ukirimwo nkamuhanura nti ibyo byose murakoresha ingufu ni mpfa gusa kuko ibintu bitari ku mutima nta teramere ishobora kuba mu munyagihugu mutima udatunganye udatekanye ibyo ariko arakora ari ibintu bisonikwa n'ingufu bisonikwa n'inkoni busonikwa n'igitsure ntacyo bimaze
tubandanye aho twateguriye aho imyidogo ari yose mu bakozi b'ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Wise abakozi bakavuga ko haheze amezi atandatu bataronswa agaciro kabute kabo bita indemnité de caisse basaba urwego nshingwantwaro kwatunganiriza n'inkuru tubaza Alexandrine Keza
aba bakozi bo mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana Wise bavuga ko haciye amezi atandatu bataronswa agaciro kabute kabo bita indemnité de caisse cyangana n'ibihumbi ijana na mirongo ibiri barekuriwe n'amategeko agenga abakozi bakora ku makese amakuru ava muri bamwe muri abo bakozi akavuga ko babajije ababarongoye bababwiye ko bariko barakosora amakosa basanze yarabaye aho ngo hari abakozi bahombeje amafaranga ntibayabakata mu nyuma ngo basubiriye kubaza bababwiye ko ibintu byahindutse abakozi bakavuga ko ari amayeri bariko barakoresha kugira babatware ayo mafaranga basaba abarongoye urwego nshingwantwaro kubafasha kugira barenganurwe si ibyo gusa abakozi bavuga ko nk'umukozi naho yoba yarwaye agasiba umunsi umwe gusa ukwezi kose kuba ngo kubaye impfa gusa ntaheza ngo aronswe utwo dufaranga kindi bavuga ngo nuko batigera baronka akaruhuko biturutse yuko bakora ari bake cyane ikindi kibabaje abakozi ngo hari umukozi azejwe isuku amaze imyaka cumi akora ariko ata amasezerano y'akazi afise ndetse ngo nta n'uburenganzira bwo gusaba ingurane canke kuronka akaruhuko afise kandundura ngo yarasavye uruhusha kugira aje kuganduka ku bavyeyi biwe bararumwima kuri aya makenga yose uruganda rwa radio Inzamba Gateka kawe twagerageje kurondera kuri telefone umufasoni Mutabaruka Nadine umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Wise kugira atange umuco ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa
Inzamba
kati Inzamba Gateka kawe turabandanya n'amakuru twabateguriye ishyirahamwe Parsem gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere ry'amari rarajwe ishinga n'ingene ikigwana jesa kijeje kugura no kwegeranya umwimbu w'abanyagihugu kiriko kirakora akazi kishinze ishyirahamwe Parsem ribona ko icyo kigo kiguma giteba cyane mu kuriha barimyi caguriye umwimbu ikibaza ko uko kudakora akazi ku gihe kw'ico kigo biterwa n'uko kitagira ibiharuro bikwiye bimwe bita statistique mu bijanye n'umwimbu w'iki na kiriya hamwe rero n'uburyo budakwiye mu byerekeye ubuhinga n'amafaranga tega matwi Faustin Ndikumana umuyobozi w'ishyirahamwe PASEM.
Ikibazo cya mbere Burundi bufise ni uko gushika ubu ata statistike ibiharuro bikwiye byerekana ivyimbugwa abarundi bakeneye mu kufungura ku mwaka mu kimbugwa kanaka ari ibigori cyangwa ibiharage no kuraba ivyimbu amasatsike y'ivyimbuwe none ukamya ati turafise igihengeri tedufise umusesekara uwo musesekara kenshi hari igihe bawiyumvira gusa baravye ibigori vyimbutse mugabo uri kuraba ku mwaka wose ibizokenerwa ugasanga kumbure ibyo bita igihengeri ca cane hanyuma ikindi ni ukumenya yuko imvo ituma umurundi yikenura agashora ibintu ku isoko suka afise umwimbu mwinshi urenze nuko hari vya ngombwa bakeneye kugura utwo tuvuta isukari umunyu kunyika umwana ku ishuri n'ibindi bimutuma rero ashobora kugira ingene aba icyo gikorwa rero narisuravyo ciyemeje rero urabona ko mu bijanye n'ubuhinga tekinike ingene kibikora ko bitagenda neza mu bijanye n'uburyo capacité financière ukabona ko bitagenda neza twame tunaraba neza twihwera dusanga mu ntegura y'amafaranga leta ikoresha ku mwaka nk'izokoresha muri mwaka 2024 cyangwa 2025 tukabona neza ko ata amafaranga anagisa ifise yo kuzogura ibigori canke umwimbu kanaka none amafaranga vahiriti yategura gute uwo muco kutaboneka ikigwanda sa gifise bije yo kubaho kwa misi yose mu bakozi n'ibiki imiliyoni zitarenga 300 imiliyoni z'amajyambere zogura ibigori umwimbu w'igihugu cyose ntibishoboka urumva wo nyine haba haragahaza nibiye n'ibica bizana za ngaruka rero ugasanga abantu barishwe batevye ugasanga urudandazwa rwadindiye ibyo bigori ntibigiye mu cyo bita circuit monetaire ibigori ntibigiye muri chaine de valeur ngo bishobore guhingwa cyangwa bitume amafaranga atembera mu gihugu bikaba gahombo n'aboguze icyo baguze kubera barugurije uwo mwimbu wihuta ugasanga bari kubaragura ugasanga na leta iriko irahombera kumbure amataxi.
Faustin Ndikumana asaba ikigwana jesa gukora ibishoboka byose kugira umwimbu w'abanyagihugu ubungabungwe neza agatera akamo na leta kureka n'abandi badandaza babishoboye bakagura umwimbu w'abanyagihugu. Faustin Ndikumana arongoye PASEM.
Ndambiri ho nukumya ku mwimbu guma ro mwimbu uwawurimye awudandariza igihe awukenere nukuvuga anagesa nyimbu shafushiraho ibigega byo kwibya abantu abanyagihugu bimburiramo n'ibigega anagisa yoshora kurondera uburyo bw'inyene abanyagihugu babika umwimbu bakaba babikira kugira ntubore ntiwonone kare bakaba bazanye ibintu by'ubuhinga bikwiye bituma abashobora kubika udashobora kononeka na sekirite ubwira n'ushobora kwiga kugira n'ubusongo mu mazu bwabaye iyo serivisi anagisa akaba ariyo ihereza abarimyi abimbuye mugabo wa mwimbu haguma ari umurimyi akabushorera igihe ashakiye akabushorera ashaka ikindi anagisa yogira ni gukura iyo monopoli ntushobora kuvuga yuko wewe ari ubaye monopoli gushyira n'itegeko ari ugura ikintu kandi nawe mu bishobozi ubushobozi ushobora kuba bishoboye neza ugaca wijajara na serivisi ntuzikore neza kuri abamaze kwiganza ngo ntibuzogura ibintu leta nyimba ishaka kubikora n'ibya konfiranse n'abandi nyimba leta ifite igiciro cyiza yahaye uwimbuye ntigishireho hanyuma yizane umukomeresa na wadandaza hanyuma yizane hazinaboneke igiciro d'ekilibre kumbe n'umukomeresa abo bije kuduza kubera abona ko na leta yadugije ibindi katere mugabo na leta ice yikosora ama serivisi gene yatanga.
Twanariza amakuru twateguriye haya mu gihugu cya Tanzania mu makuru y'impunzi hari uruhigi rw'impunzi z'abarundi rwatanguye araheze iminsi mike mu ikambi ya Nduta bahugwa kuba ari inshuti za bamwe mu mpunzi ziherutse guhunga iyo kambi batinya kwicwa bamwe muri bo bahogwa n'igipolisi cya Tanzania kuba batanga amakuru ku mashyirahamwe y'abaharanira agateka kazira muntu n'amaradiyo mpuzamakungu ku buzima bubi impunzi z'abarundi babayemo mu makambi yo muri Tanzania. Niho tubaza Pierre Gahungu.
Ugo ruhigi ngo rwatanguye mu ijoro ryo kuwa 18 mu kakaro uyu mwaka aho umwe muri abo barundi baheruka guhunga yaronka ubutumwa buvuye kubitwa Doris azwi mu ikambi ya Nduta nk'impunzi yabikorana n'iperereza ry'u Burundi ko afise umugambi wo kuza kumuhagarika. nkuko avyigana iyo mpunzi yaciye itegura kuyanyaga n'umuryango wiwe. Bukeye bwaho inzego z'umutekano nabo bita abasungusungu baciye baza kumurondera iwe baramubura, baca bagenda babomoye inzu y'abamwo. Iyo mpunzi ibabazwa n'uko bamaze kumubura, bamwe mu nshuti n'abagenzi biwe baciye batangura guhagarikwa ataco bazira.
Saa zibiri n'inusu z'ijoroje niho nabona umuntu asanga muhiri wanje ambaza ubushuti dufitanye na Doris. Doris umukozi w'iperereza avuka mu ntara ya Karusi mu ndemobiri zo mu CNDD-FDD, bamurungitse mu ikambi y'Induta aba mu izone ya 12 muri village ya 25. Niwe wenyine mu ikambi arikuriwe kudandaza inzoga, arikuriwe no kugira kwikinga. Niwe wenyine abwira abantu ko avugana na bosi wiwe. Uwo mu bosi yavuye amuvuga avuga ko bosi we yitwa John. Umuntu abajije twaramenye ko John ari watwaye iperereza mu ntara ya Kigoma na Tabora, ko ari bakorana n'ubutegetsi bw'u Burundi mu kunyuruza no kugira nabi impunzi ziri mu ntara ya Kigoma. Rero maze kumenya ibyo naciye umutima usimba ko Doris n'umuntu azwi mu ikambi yose azwi ko ari umukozi w'iperereza, nabo nyine natinya kubivuga. Hanyuma naciye mpunga uwo muntu Doris ariko aracyatambaye. Si we wenyine, ingorane zihari ni igihe ni z'uko inshuti n'abagenzi banje bashobora kugira ingorane. Sindi shobora ndondera kuko n'ahantu nari maze imyaka 9. Rero niba reke kudurumbanya abantu basanzwe bifite ingorane baba mu ikambi y'i Tanzania bamerewe nabi.
Asaba ishyirahamwe ryitaho impunzi ku isi HCR muri Tanzania gukora ibishoboka abo bantu bahagaritswe ku karenganyo bakarekurwa.
None umuntu w'i Tanzania, umuntu aba mu ikambi y'Induta adashobora gusohoka ikambi, adashobora kudandaza, adashobora kugira ikintu na kimwe, abari hafunzwe yokonona iki bishoboka? Ibyo byose bisaba ko umuntu aba yidegenza. Nayo nta ntibidegenza, niba bareke babe muri ubwo buhungiro babe muri ako gasho baryame gusa. HCR ntifashe abo bantu bariko barafatwa bari kuguye, hari abapfasoni bafashwe babarekure ntasho babaronderako. Nta kosa bakoze, niba reke abo bantu bose bariko bararya umutima HCR nibye. Uwo ni John yari yapfuye impunzi mutendere zigasanga zifungiwe Burundi murabyibuka mu 2018 2019. N'abandi nibyo agomba gukora, nibareke guhungabanya agateka k'impunzi. Hanyuma ariko hari umuntu azosubira kubavuga, nibaza ko ibyo ari ukwihenda bo bireka n'atariyo bizoguma bivugwa kuko nta muntu ashobora guhagarika abantu guharanira agateka kabo.
Icyo cuka kibi kivugwa mu makambi y'impunzi z'Abarundi muri Tanzania kirahagaritse umutima amashyirahamwe y'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi, akiyemeriza umugambi wa leta ya Tanzania wo gutahukana impunzi ku nguvu gushika muri Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na 2024. Ibiteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi, aho hakiyongera ko ubukene bw'ibifungurwa n'ibindi bya nkenerwa bihanze izo mpunzi Barundi muri Tanzania.
Pierre Gayungu urakenuye mbere yo gusozera amakuru nkuko bigenda ku minsi ya mbere y'amakuru y'inkino, inkino z'igice cya mbere ibyo bita Fazale mu ihiganwa rya basketball ku rwego rw'igihugu zarangiye ku munsi wa gatandatu, runani rukaba ruza ku isonga nayo New Star ikaba iya nyuma mu mupira w'amaguru wo ku musenyi. Uburundi bukaba bwaraye butsinzwe na Malawi mu nkino zo kurondera imigwi izokina inkino z'igikombe cya Afrika zizobera muri Egypte mu mwaka uza. Inkuru tubaza Alexandre Niyungeko.
Inkino z'igice cya mbere cy'iganwa ku rwego rw'igihugu muri basketball zarangiye ku munsi wa gatandatu. Dinamo yatsinze Rezipo amanota 87 kuri 66, urunani rwirahira New Star n'amanota 151/57. Tigers nayo itsinda Kera n'amanota 85 kuri 76, nayo Remesha itsinda Jimikana amanota 78/63. Igice cya mbere cy'iganwa rero kirangiye urunani rudatsinzwe na rimwe, bisigura ko ariwo murwi wa mbere, ugakurikirwa na Dinamo yatsinzwe n'urunani gusa. Remesha iza mu kibanza cya gatatu, nayo New Star akaba ariyo ya nyuma. Umupira w'amaguru wo ku musenyi, Burundi bwanganije na Malawi ku munsi wa gatandatu i Bujumbura 8-8 ku bindi, ni nyuma yo gutsindwa na Malawi mu rukino rwa mbere rwabereye i Bujumbura nyene ibitsindo 7-6. Ni inkino zo kurondera uburenganzira bwo gukina inkino z'igikombe cya Afrika, inkino zizobera mu mwaka uza muri Egypt. Turangirize ku rukino rwa kivandimwe rwahuje mu mupira w'amaguru ku munsi wa gatandatu i Gitega, imirwi ikunzwe cyane aho i Gitega ariyo Musongati FC na Flambeau FC. Musongati ikaba yatsinze Flambeau ibitsindo 2-1.
arakune ya Alexandre ni unge kukura makuru uyingi na dutoro kanije nilunga hadu chedu sozera makuru tuwa rako tura wa shikiriza mwakoze mwengu mwese mwayakulikie ediko deni nazo na rikonda wa shikiriza ndabifurize kurura ni guanshi mire kandi wagenza anje mamfashiju kwe giranya kugeza umu yungvie na utakui hadu inzamba agateka kao.